Iyi mumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nchuti, muteza amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe mu biganiro vya no genekerezo rya 14 z'ukwezi kwa 9 muri 2017 muri studio ya 18 muri kumwe na Joe Diane na Hazwe ndongo y'ibiganiro vy'uno mwanya.
Ibyeri byabuze cyangwa murabe mwebwe nyene intererano muduha muri leta igiye gisigara imagenda ubu nta na kimwe gisigaye kiyana kubera ubukene bw'iki bw'izi inzoga birukanye.
Nuko rero muri kino kiganiro ivyo birimo mu vyo twabateguriye ni inkuru zimwe zimwe ziriko zinuganuga ku mbuga ngurukana bumenyi aho tuza gutanga umuco kwikena gibidandazwa vya Brarudi bimwe bimwe mugume ku maradio yanyu. Tuza kandi kubabwira ivyerekeye ivyo inyigisho mu Burundi
gambere bataraza twariga tukisanzura tukiga neza na ubu baje kwiga nyene nk'imfata kibanza
tufata urugendo rw'uruzuba tukaza kwiga inyuma ya saa sita twaba tugenda kwishyura mu gitondo tutararuha mu mutwe ubu nyene dutaha saa kumi n'imwe.
Aba rero ni bamwe mu banyeshuri mu ishure shingiro rya Rugoti ya mbere yo muri komune Butezi intara ya Ruyigi bavuga ku kibazo bafise cyo kubisikanya ibirasi na bagenzi babo babaye barabatiza amashure kuko inyubako zabo zasambutse. Iyo nkuru nayo nyene turayigaruka ko handi hato. Ariko imbere y'ivyo byose nce ku masonga n'ibindi ndabafitiye ntababariye mbanze ndababwire muri make kwazo rurongoye Leta Zumwe za Amerika Barack Obama yiteguriye kwakira abarongozi baturuka mu mice itandukanye y'isi mu nama itegekanije kuba mu kwezi kuza mu ntumbero yo kuganira kujanye no gukorera ibihugu vyabo. Mitangazo yasohoye no mu butumwa yacishije mu video. Barack Obama yavuze ko iyo nama izoba ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 10 ni itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11 muri Leta ya Chicago ngaha muri Amerika hama riwe hagasigura ko kazobara kajyo ko kuja hamwe no kwigira kubandi kugira ngo baze basubire inyuma baja kurongora abo ababizeye mu gikorwa cyo guhindura aho babaye. Obama yaranavuze kandi ko misi iri imbere ikigo ciwe Fondation Obama kizotanguza imigambi itari mike kikongera kigatanga n'akajyo kwarongoye abandi kugira ngo bafashe ico kigo mu gikorwa cishinze cyo gutera intege abandi no gufasha abantu guhindura aho babaye. Korea ya Ruguru yashikirije ubutumwa bushasha bw'akagaragazo ku bihano bishasha urwego rw'ishamwe mpuzamakungu ONU rwafatiye ico gihugu ku mugambi wacu janye no guhingura ibirwanisho ruhonyanganda hamwe na missile ballistic. Mu itangazo ryasohoye kuri uno wa gatatu n'ubushikiranganji bujeje imigenderanire ya Korea ya Ruguru n'ayandi makungu rivuga ko ivyo bihano bishasha bigenewe kuniga igihugu ciwe n'abanyagihugu bacu. Ubwo bushikiranganji buramenyesha kandi ko Korea ya Ruguru izokongereza utwigoro twayo mugambi wo kingira uburenganzira bwayo bwo kubaha ibihano bishasha mu by'ubutunzi byafatiwe Korea ya Ruguru byafashwe mu ntumbero yo kwishura ku ngingo y'ico gihugu yo kugerageza ikigwanisho ruhonyanganda gikomeye cyane. Ikiganisho catewe ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 9 muri uno mwaka turimo. Radijugi Amerika mutukumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Murashobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com nayo ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Mu ikambi ya Gitara iri mu ntara ya Makamba muratwumva tankomanzi
iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe tunyarukire mu ntara ya Makamba neza na neza mu mabanda mu ikambi ya Gitara ikambi hejeje kwakirirwamo impunzi z'abarundi zindi zije zitahuka ziva mu gihugu cha Tanzania neza na neza mu ikambi ya Nduta. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu Chris Munezero yanyarukiye ngaho mabanda. Chris mwiriwe.
ndakura mukije Diane
impunzi ziheteje gushika zingana gute
impunzi zanditse tekanije ko zishika hano mu ikambi yimfata kibanza y'igitara ni 500 bose kabavuye mu ikambi y'induta muri Tanzania
bamaze kwashika bose ga Krisi
bose barahashike bitegekanijwe rero yuko igikorwa gikurikira ari ico kubandika kugira ngo bamenye ko abo bose bashitse hanyuma baheze babereke bababwire ibikurikira no kuvuga yuko baca abo bahejeje kwandika baca barungika aho baje bava no kumenyesha yuko aba 500 bose ari abaje bava muri intara ya Makamba umva igikorwa gica gikurikira rero bashaba bamenyesha ko bashobora gushika mu makomine baje bavamwo mugabo abo batubwiye yuko bishobora kunyaruka nabo mu makomine ya Mabanda na Makamba
aha nini uravye abo bahejeje guhunguka mu maso bameze gute
ico nabonye coco bararushe barushe nakabumbi kabaciye ko kubera kumburengira ngi baraciye ko indirimbo si nyinshi cyane ariko ariho bamwe bamwe bariko baratera utuvyino berekana yuko baryohewe yuko
bagira gutega kisi baririmba bavuga bati
bavuga bariko baririmba indirimbo z'Imana bashimira Imana yuko bagize urugendo rwiza
bagizwe ahanini n'ugwaruka n'abakiri bato canke n'abafasi umuce munini nuwahe mubaje
abamaze kukururuka twabonye yuko bagizwe hanini n'abakenyezi benshi bakiri bato hari kandi n'ugwaruka rw'abana bari b'imyaka biboneka kuri munsi y'imyaka 10
bategerewe n'abandi mu ndongozi z'igihugu cy'u Burundi
bategerewe na cyane cyane abo twashoboye kubona ni musanteri wa komine Mabanda ari ngaha ariko arabakira ari kumwe n'abajejwe igipolisi hamwe n'igisirikare n'abajejwe igendereza nabo nyine bahashyize kugira ngo bashobore kubakira bari kumwe nabo mu mashyirahamwe aya mashyirahamwe mpuzamakungu ya ONU asanzwe yitaho impunzi ahantu uvuga nka HCR OIM na FINUAPE hamwe n'ishyirahamwe IRC
urakoze cyane gose Chris Munezero kuri iyo ncamake inkuru uri kuradutororokanirizaho gumu yitegura hama gutyo turaza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma
Bakunze bijwi rya Amerika. Guhera kwa gatandatu tariki 16 uko kwezi kwa 9/2017 hazaba impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru y'iminota 5 yajya gahita saa moya na saa 2 za mu gitondo azaba hagaze. Abari bamaze kumenyera kumva ayo makuru tubasabye kutwihanganira. Naho amakuru yo kwise mwajyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11:37 za mu gitondo kwa gatandatu no ku cyumweru azasimburwa n'amakuru yibanda ku karere k'ibiyaga bigari. Ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byo bizakomeza uko bisanzwe.
Nuko rero nyuma y'iyo mpinduka duhejeje kubamenyesha tubandanye n'ikiganiro iwanyu mu ntara abanyeshuri ku ishuri nshingiro rya Rugoti ya mbere muri komune Butezi intara ya Ruyigi babaye baratira birasi byo kwigiramwo mu yandi mashuri ari muri ako karere intandaro no kubura ibirasi bigiramwo kuko vyabomotse baba rero abatiye canka batije bose banemeza ko atacoroshe nkuko muvyumva mu nkuru munyamakuru wacu Haisari Diane inamahoro yakubitiye ngaho mu ntara ya Ruyigi
Ishure rya Rugoti ya mbere ryo kumutumba Rugoti komine Butezi risa nuko ritakibaho ni mu gihe inyubako nka zose zabomotse vyongeye n'abanyeshuri ntibakiyatonda ko ivyo biruko kuva mu ntango y'igice ca gatatu co mu mwaka w'ishuri heze amakuru dukura mu barongoye komine Butezi nuko kuva ico gihe abanyeshuri batiriwe aho baba barigira ku mashuri muri zone Rugoti ari nayo iryo shure rya Rugoti riherereyemwo nko ku mashuri shingiro ya Muyange Butezi na Rugoti ya kabiri ivyo bikaba bitera ingorane abo banyeshuri basanzaje Nsabiyumva Patrick numwe muri abo banyeshure
mva ngaha mukirabo inja mu Rugoti ntahagenye iminota 30 ariko mvuye ngaha muhira hakimuna zibi ndashobora gushika ku Muyange ntahagenye nk'isaha n'inusu n'ugucererwa nacerewe ntagiye ndiruka nyene saha nyene nacerewe kuba dusubiye nyene gutangura batarubaka amashure yacu ubu tuzakiriye nyene nabi simenya mbere ko tuzokwiga neza ko twebwe tugiye mu 9 kugira ngo tumenye neza
iri yimugwa ririko riragira ingaruka no ku mashuri abahaye indaro ni mu gihe abanyeshuri bo ku ishuri shingiro rya Muyange bahora biga mu gitondo biba ngombwa ko baca biga inyuma y'umuhingamo kugira bakuranwe nabo ku ishuri rya Rugoti ya mbere mbere. Iri hindagurika ry'amasaha rirahungabanya urutonde rw'ivyigwa nk'uko uyu mwigisha w'umwaka wa gatanu abivuga.
Twamaze kugira perturbation yama class kubera ko abo bandi bamaze kuvuga ko bamaze gutizwa ibyo birasi, tugaca twigisha rero ingungu imwe bica bituma kwa kwitanga twari gukora bidashoboka, bizoca bituma ducerergwa mukumara program hakirikare.
Imyidogo irumvikana no kubanyeshure baruhishwa no kwa mabatonze ingungu imwe ku ruzuba
kubera ubwa mbere bataratsa twariga tukisanzura kwiga neza na ubu baje kwiga nyene nk'imfata kibanza.
Ingorane tugira nuko dufata urugendo rw'uruzuba kubera twahebe ibirasi abandi tukaza kwiga inyuma ya saa sita, ubundi bwo twahora tugenda kwishyura mu gitondo tutararuha mu mutwe, ubu nyene dutaha saa kumi n'imwe.
Muri iki gihe cy'intango y'umwaka mushasha w'ishure w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ushira uw'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani, amakuru dukura mu buyobozi bw'iri shure rya Muyange avuga ko batanguranye ibitigiri by'abana benshi batabona aho bazobakwiza kubera ibirasi batijije ishure rya Rugoti ya mbere. Umuyobozi w'iri shure rya Muyange aravuga agahombo bashobora kuhagirira hamwe vyobandanya uko biri.
Nk'abigisha bari basanzwe bitanga bakigisha mu gitondo n'inyuma y'umutaga, abo bigisha ntibikunda ko bazosubira kwigisha bazoba kwigisha ingungu imwe kubera ikibazo cy'ibirasi. Tubona yuko bibandanije umwimbu uzogabanuka, abigisha nabo nyene hari habadatonda bafise ingoga.
Abajijwe intwaro muri komine Butezi bavuga ko watsindiye isoko ryo gusanura ishure rya Rugoti ya mbere yaciriye hagati ibikorwa kumva atamenyesheje kukaba nkako ibihome biraboneka ko vyatanguye kuduzwa, ariko bavyeyi bakibaza ko bahabaye kutumvikana ko batanze akazi n'abagakora. Aha bakavuga aho igikorwa cyo gusanura gihera kugira inyubako zikomere.
Ikuru byagenze byavuye ku chef ya yasabye inyakazi yasabye kiraka acabona ngo yarazimbwa acara gatako kazi gushyo no musi byuganiye ngaho inyashure ikirabomoka acabona iko yisubiye mu guhera hasi yosha homba byose cyabiheba gushyo birukure niko cyo tune bikorwa birahagaze gushyo no musi twebwe tubibona uko twigabana bacu twabuze yo biga bariga ku Muyange bamwe abandi akajibutezi mugaho twete tuboneye ko abana bacu barambiwe no guheba bagaheba mwizo mpavu nyine suko byanyagirwa mu gahinga bashikane ku ngucho kabacotse no gusonza basho nzo ko babiga kure gushika no musi twebwe nitubona nico leta y'Ubutezi yashirimwe ico kintu bibira bimwira kurikirana.
Ariko nubwo biruku musitanteri wa komine Butezi Georgine Mbonima avuga ko mu ndwi zibiri aya mashure azoba yahejejwe gusanurwa.
Uyu munsi turiko turafashanya n'abavyeyi bo ku mutumba wa Rugoti kugira ngo doheraheze ibirasi byari byarubatswe n'abenegihugu bariko bashomba amabuye n'umusenyi kugira ngo dushobore gusiga isima. Tukaba twibaza rero ko iyo ngorane y'ukuja gutira ibirasi ku Muyange twari twiyumvira yeko twofunyiriza urugendo rw'abana mu Mugoti bagasubira ku mashure yabo. Twikoze kuri ibyo birasi byubatswe n'abenegihugu muri iyi ndwi izohera duheje gusiga ibyo birasi, hanyuma tugaca turenza ku minsi nk'itatu kugira ngo iyo sima ibe iruma. Ni ukuvuga twofata nk'umwanya w'indwi zibiri duhereye uyu munsi ko abandi bazaba basubiye kwinjira mu birasi byabo.
Yamara abavyeyi nta cizere ko muri ico kiringo hazoba haheze kubakwa kugira abana babo baruhuka mu ruho barimwo. Aha tukibutsa ko hanini amashure yubakwa mu ntererano y'abavyeyi ari naco gituma basaba gushigikirwa kugira ibikorwa bive mu nzira.
Nuko bari kubesha ngo ya ntibishoboka naho yora amezi abiri kubera itegeko kubanza gusamburwa yose ni kuba no kubanza kuyihera hejuru akayibomora yose hanyuma akayisubiramo bushasha bakahera kuri fondation batabigenze gutyo ntigikunda nico gituma imundwe imidashobora kuba byaheze.
Twebwe
nako twobigenza kubera kubwira ngo tanga turabe ko abo bana bashi boshiba kumenya n'indome nimwe ko ntibaguma biricenga ngacho batarimo bariga.
Twibutse ko hari ayandi mashure mu ntara zitandukanye zo mu gihugu ahanzwe n'ikibazo c'inyubako zidashemeye. Muri komine Butezi mu ntara ya Ruyigi, Haise Lilian Inamahoro, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Raisa Liliana Inamahoro, inkuru yawe. Abakunzi b'Ijwi rya Amerika n'ikiganiro iwanyu mu ntara bashobora gusubira kuyumviriza kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Ikiganiro iwanyu mu ntara ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu nkano mango mukanya isase. Ni inkuru iri kuyanuganurwa ku mbuga ngurukana bumenyi.
Cha bijya bi biranuga nuko kwa rivyo
kanibihu
ngo nibihu akanira vyisomeye
ndakubwiye kwa tarivyo
nivyo nivyo
kasivyo
dupingi dupingi utangiki
mupinga mupingi umvirize ijwi rya Amerika irabeshutse bihuha ikabaha inkuru y'imvaho.
Nuko rero uno munsi inkuru y'imvaho tubaha ijanye ahanini n'ikibazo kimaze amezi abiri gihanze abakunzi b'inyobwa vya Brarudi kuko batakironka ivyo binyobwa nkuko bavyifuza ku mbuga ngurukana bumenyi abantu bariko baribaza ibazo vyinshi harimo ico bivako muri utwo tubazo bibaza nta nyishu iraboneka ivuye muri Brarudi ari naco gituma inyishu zimwe zirimo ibihuha izindi zikabamwo umuco ijuru rya Amerika twaracukumbuye turaja kubaza amakuru amwe amwe aho tutemerewe yuko tuvuga ingene twayaronse umunyamakuru wacu Diane Ndonse rero nyuma aca dutegura ino nkuru ahatanga umuco kuri utwo tubazo twose bibaza akongera akabishuza ibihuha biri ku mbuga ngurukana bumenyi umuco nawe urimwo arahutumenyesha
mu binyobwa bya Brarudi hatangwe gukena Amstel ndende cyane cyane mu gisagara cha Bujumbura aho bamwe bibaza ko iryo shira hamwe cyo baryashaka gusohora ngufi izo bita beshu ariko mu nyuma ubukene bw'ibindi binyobwa bwahavuye bwibonekeza abadandaza banini banini bafise amadepo bo mu ntara zo mu gihugu bavuga ko batakirangura izo bifuza bavuga ko nk'ibiyeri Brarudi itakibarenza amakazi ya 30 Amstel ndende bakaronka ikazi ya 10 gusa umwe mubayaze n'ijwi rya Amerika avuga ko ivyo biruko mu gihe wewe yarasanzwe arangura ikazi ya 200 z'ibiyeri Amstel ndende nazo 120 nko mu ntara aho abanyagihugu benshi bihereza ibiyeri babona ko ari amagogwa kuri bo uyu numwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Cankuzo aho ijwi rya Amerika ryamusanze mu bunywero ariko yihereza inzoga y'ugwagwa kukubura ibiyeri
ibiyeri vyabuze cyangwa murabe mwebwe nyene intererano muduha muri leta igiyeri gisigari magenda ubu ntana kimwe gisigaye kiyaha kubera ubukene bw'iki bw'izi inzoga birukanye ega turagowa duhiriye natwe tuze turafungura
eka nabo mu gisagara cha Bujumbura bavuga nkuko ariko kandi usivye ko ivyo binyobwa vyabavuna inyota bavuga ko bahungukira mu by'ubutunzi
bahora bacumugana ati ngo ikintu kigoye cyane ngo nijisho ryingwe ubu nijisho ryingwe ubu nta muntu akakira nk'ikiyeri ari naho ushobora kugenda ibirere n'ibindi utarakibona ahantu kiri nayo bari umutuvura umuntu uwo muntu ngira ngo yogupfana mbere n'urifise mu nzu acari kiruko ashaka icupa ryashobora kugurwa ubunye guhera ku 170 gushika no ku noti ya 2 yamaze gushikako kare cyahora ari 1500 1400 ariko ubunye ash nta muntu akibivuga ibyo kiyeri no kure mbega za musteri zozo ahubwo hasigaye haboneka twatundi ngo twitwa ngo tubaju niko babatwita abagabo bakuze bahora bakira kayeri abandi bakakira musteri oya ibyo ni gitangaza ahubwo urakwiye insiguro yavyo tukamenya ingorane zoba ziri mu nzira kuko data wanje niyo nyota yahera ariko hari kintu kindi turanavyumva no kuvyumva yuko Brarudi ifise akamaro mu gihugu ziriko ziragurwa n'amafaranga yavanwe yashikira no mu banyagihugu ntiwumve none ubu rero twumaranirwe
ikena ry'ibinyobwa vya Brarudi muri kino gihe ari byo ahanini ibiyeri Amstel y'abandende canke ngufi Henkene eka nka zose uretse Royal nubwo ritanguye kuvugwa ubu amakuru yo kwizera ijwi rya Amerika rifise nuko imvo n'imvano y'ikibazo catanguye mu mwaka w'2015 igihe hatanguye imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo c'umukuru w'igihugu aho ishirahamwe Brarudi ryasanga rihingura ariko ntirironke abaguzi ku buryo ivyadandajwe vyari munsi y'ivyadandajwe imwaka w'imbere yaho wo mu 2014 uko ibintu byabandanije imyerekano imaze gusa n'icureha mu ntango zo mu 2016 Brarudi yari hayihangiro yo gusubira kuduza umwimbo wayo ikawushikana ku rugero wariko mu bihe by'imbere y'imyerekano ariko naha ntiyorohewe kuko ibintu nka byose ikoresha ari byo amacupa udufundikizo imyambiro imwimwe kugeza no kudupapuro two ku macupa twandikwa ko imyidondoro w'ikinyobwa birangurirwa hakurya y'amazi hama bikaba bitagikunda ko ibirangura kukubura amafaranga y'agaciro kandi byose ariyo bigugwamwo nuko amafaranga y'agaciro amaze gukena Brarudi yacifata ingingo yo gusaba ideni ku cicaro cy'iryo shirahamwe kiri mu gihugu cy'Uburande ideni rigera ku mafaranga y'amadolari y'Abanyamerika miliyoni 20 bagira ko bemera ko bazonabungukira ariko usivye kuyungukira ni deni ntigishuwe kumvo y'iryo kena y'amafaranga y'agaciro amakuru y'icyo cy'Amerika rifise yo kwizera nuko Brarudi yapfuye yigira umugambi wo kugabanya amafaranga yari sanswe ikoresha mu kubungabunga ibikoresho. Nuko icupa ryahora rikora nka kane imbere yuko rikugwa ku isoko, rigasigara rikora nk'incuro umunani imbere yuko risubirizwa. Amakarato ajamo amacupa y'ibinyobwa ntibabaye bakiyahindura. Icyo kumenya rero nuko Brarudi iby'amadeni bimaze kuyangara ku cicaro cyaryo amirukiro yandi yabaye leta, aho ibanki nkuru y'igihugu BRB yabahaye imiliyoni 2 z'amadolari y'Abanyamerika. Ariko nubundi ibintu ntivyoroshe kuko Brarudi ikenera gukoresha imiliyoni 5 z'amadolari y'Abanyamerika buri kwezi. Ivyo vyatumye batandukira abo basanzwe bashorera ivyo bakoresha nyamukuru mu guhingura ibinyobwa. Abo nabo babagurana imifuniko n'imyambiro, ariko n'abanyene baraheba bayikura kwa maboko, ari naho rero ibintu byaja byayangara ibinyobwa bikabura. Hagataha hari hategekanijwe ikiganiro kubamenyesha makuru itarike 4 z'uku kwezi, ariko Brarudi ntiyabaye ikigitanga ahubwo icigirisha inama abakozi bayo bamwe bamwe ibabwira ko ishira hamwe rigeza hatemba, ariko babizeza ko atangaruka kuri bo. Mugihe rero hari makuru avuga ko hari abakozi ba Brarudi bagabanijwe sivyo namba, ariko muri iyo nama barabwiwe ko hamwe byobandanya kuba bibi nkuko biri bazogabanywa bahereye kubafise amakontra mato mato, hama batandukire abafisi y'umwaka, hama haze ab'imyaka 2 gutyo gutyo. Nayo ku kibazo cha Amster Ngufi Beshu, abantu bavuga ko ari iboneka kuruta ndende kubera ikibazo cy'amafaranga y'agaciro, navyo ne isoko ryacu rirabibeshuza ko atari byo. Ziboneka kuko bariko barakurikiza umugambi icicaro cishira hamwe ufise wo gutera intege ikoreshwa ry'amacupa mato mato. Eka no ku kibazo cha Henkene bivugwa ko cavanywe mu byo Brarudi ihingura, navyo ne sivyo kuko ico kinyobwa isanzwe kirangurira hanze y'igihugu muri Afrika y'Epfo. Ico bikoze hagaruka ikibazo cy'amafaranga y'agaciro kuko ariyo kirangurwamwo kandi kidandazwa mu mafaranga y'amarundi. Aha rero umuntu aribaza ryari ikibazo kizokemuka, ntawo bimenya, biracari ubufindo kuko isuzumwa ry'abakozi ryo mwaka w'ibihumbi 2016 ryabaye iridasanzwe mu gutanga amanota make. Ababikurikiranira hafi bemeza ko ari uburyo bwo kwikingira kugira ngo igihe habaye igabanywa ry'abakozi haboneke urufatiro. Nkuko bisanzwe rero turabasomera ibyanditswe bamwe n'abandi ku mbuga ngurukana bumenyi bijanye n'irikena ry'ibinyobwa bya Brarudi. Duhere kuri uyu avuga ati: "Emwe nta uhisha umwotsi inzira ikirashe." Uwundi nawe avuga ati: "Ayo mafaranga y'agaciro akenya kiriko none ko abazungu badukuye kwa maboko." Hari n'uyu yanditse asa n'umwishura ati: "None ugira byose byava muri bo, rindira gato ikibazo kirakemuka batarimwo." Uyu nawe ati: "Erega burya si iki gisata gusa gifise ingorane, rindira n'ibindi biri mu kuyangara." Tugarukirize kuri uyu avuga ati: "Byose ni ukubihereza Imana." Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane Ndonse kuri uyu muco uduhaye. Mushobora namwebwe kuba mufise amakuru ngaho mu kibanaho mubaye, haba hagati mu gihugu cy'u Burundi, haba mu gisagara cha Bujumbura, haba mu makambi atandukanye, ariko aya makuru gasanga hari umuco mutarawe uronka ko neza. Mushobora kuturungikira izo nkuru zaba izo canke izibihuha kuri radio yacu @gmail.com, gutyo natwe tukagerageza kubaronderera abahinga bazisesangura canke bakabaha umuco kuri utwo tubazo twose muba mwasigaranye.
Bakunzi b'ijwi rya Amerika, guhera ku wa gatandatu itariki 16 z'ukwezi kw'icyenda uyu mwaka w'ibihumbi 2017 muzokumva ihinduka mu rutonde rw'ibiganiro byacu. Makuru y'iminota 5 mwari mumenyereye kumva saa moya na saa 2 zo mu gitondo ntituzoba tukiyashikiriza. Abari bamaze kuyamenyera tubasavye kutwihanganira. Ahandi naho amakuru yo hirya no hino ku isi mwahora mwumva kuva saa 11:30 gushika saa 11 n'iminota 37 zo mu gitondo kuwa gatandatu no kuwa mungu azosubirirwa n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ibindi biganiro by'inyuma y'ayo makuru bizobandanya nk'uko bisanzwe. Turabashimiye.
Tukizeza abakunzi b'ijwi rya Amerika ko izo mpinduka y'intonde zacu atacu zizokora atacu zizohindura ku kanovera k'ibiganiro ijwi rya Amerika ribashikiriza imisi yose. Ijwi rya Amerika naho twerekeze mu gihugu cha Congo tubabwira ingorane abarundi bari mu kambi ya Rusenda ari mu majepfo y'intara ya Kivu bafise kuvyerekeye ikoresha rya gakarata baronkeshwa ko dufungurwa dutandukanye. Umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo muri Congo niwe tubaza ivyinshi kuri ino nkuru.
Ubu buryo bushasha bwo guhayifashishijwe ikarita y'ikoranabuhanga izwi ku izina rya Scope Card bumaze igihe cy'amezi abiri bukoreshwa muri inkambi. Hari impunzi zo mu nkambi yo mu Rusenda ziyamye yuko ikarita itarazigeraho, izindi nazo zigatangaza ko umubare w'abantu bayiriho ari bakeya ugereranyije n'ababa bari ku ifomu itangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye gita impunzi hasere.
Tuwo kuvaho listi ya pame yazi twaje iliste zitakwiye abantu ndabantu umunani haje itaye zitanu ndaronka kakarata karimo itaye zitanu zitatu nazo mu kurya kwezi kw'indwi bagiye gutusumira uku kwezi k'umunani twabuze baranse no gutusumira turagenda imboko gukora mandamano baratuzana n'abatararonka ubukarata batubwira tugende tuze badusumire tugeze ngaha basumira batararonka ubukarata nk'abantu cumi abandi ni mutahe muzoronka mukwikene n'ubu turaronka y'amataye yacu n'abantu batagira ubukarata baracyari benshi batararonka ubukarata tubaye kunyene uronse ucugurana umubanyi kubera burya butayi waronse na kwezi uza gushikana ronka akagozi kamo mukopesha umubanyi uge ubundi azaduheranye.
Nyuma y'ibibazo bitandukanye izi mpunzi zigenda zihura nabyo igihe kipokera kigeze, abakozi b'ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi PAM bafatikanyije n'abakozi ba SER bakaba batangije gahunda yo gukosora utwo tunenge twagiye tugaragara kuri aya makarita y'ikoranabuhanga ya Scope, aho impunzi z'abarundi zabuze udukarita twazo zivuga yuko iyi gahunda idatanga icyizere ijana ku ijana.
Yewe nta cyizero kirekire mfise kuko ubwambere mu kwezi kwine badukoreye nk'abandi turabambona banyatsi fomu bagira kwa kundi, ariko icyizero uno munsi nogira nuko nakoze ko bampamagaye maze kugera ku wundi baransubiza inyuma mbonafashe urutoki akoza ko ariko rero sindizera neza nzokwizera ariko ngiye gusuma bakambwira titaye zawe zirakwiye kuko ntabanje kugenda kumudandaza mbwire titaye zawe zirakwiye nta cyizero ndaronka.
Umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi yo mu Rusenda Emmanuel Ntirampe akaba amara impungenge impunzi z'abarundi, aho yabwijwe rya Amerika ko iyi gahunda yo gukosora ututunenge twagiye tugaragara kuri aya makarita mashasha y'ikoranabuhanga dushobora kurangira muri kino cyumweru, hanyuma mu cyumweru gitaha izi mpunzi zikazahaha kimwe n'izindi mpunzi zifite udukarita tw'ikoranabuhanga tudafite indenge. Uyu muyobozi akomeza avuga yuko iyi gahunda iri gukorwa n'ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi PAM itari kureba gusa imiryango yagize ibibazo by'ikarita y'ikoranabuhanga yo guhahisha, ko ahubwo n'ababyeyi bamaze igihe cy'amezi atanu babyaye nabo bari kwandikisha abana kugira ngo nabo batangire kuzajya bahabwa imfashanyo itangwa n'ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi PAM.
Hariho abana bavuka ngaha mu ikambi ya seri yifuza gufata ibashire ku ntonde nk'abandi, nuko noneho rero abo bantu haseri yari yifuje nabo kubashira noneho ku rutonde rwabo ikabashira ku ifomu y'umubyeyi wiwe. Abana rero nibo bariko bafatira nabo gahunda kugira ngo babongere ko noneho ku mafomu cyangwa se attestation y'ababyeyi babo. Abaheruka kuza ngaha gushira abantu ku mafomu mu kwezi kwa gatanu, noneho ubu rero bavutse inyuma y'ico gihe cyose bataronse ubwo buryo bwo kuja ku ifomu nibo bagomba bakoranye nabo babashire ku mafomu. Hari abana bashikana amezi ane cyangwa se atanu n'abatarayashika nabo bose bazobashira ku mafomu.
Kwashatse kumenya umubare w'izi mpunzi zagiye zigira ikibazo cy'utu dukarita tw'ikoranabuhanga two guhayisha, ntibyadukundira kuko baza gukosoza utu tunenge twagiye tugaragara kuri aya makarita mu byiciro bitandukanye, ariko mu kwezi gushize impunzi zigera ku ijana nizo zasabaga ko PAM yazikosorera amakarita kugira ngo nazo zibone uburyo zihaha. Dada Singabo ku bw'ijwi rya Amerika Amerika mu rusenda wo mu ntara y'Amajyepfo.
Urakoze Vedaste Ngabo akaba ari no kuri we duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi. Incuti bakunze mwari kumwe natwe tubashimire bivuye ku mutima. Innocent Kimenyi, Diane Nahazwe na Ingenieur Justin mwari kumwe mu biganiro vy'uno mwanya. Tufurije kuranigwa mu banyu no mu vyanyu. Mugume mwumviriza Ijwi rya Amerika mu ntonde zacu zitandukanye.